Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza igano yo vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira kuri FM jana kane n'ibice bitatu mu shorano ku dukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu wa Kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese na mwe bakunze biradio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Unikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitubira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cacu cyo munsi turagaruka ku makuru yatangajwe mu ndwi ziheze aho Burundi bwatowe mu kibanza ca vice president w'ikiringo kigira 77 cy'ibikorwa by'inama nkuru ishyirahamwe mpuzamakungu. Turagaruka kandi ku makuru yatangajwe nyuma yaho abategetsi baserukira ibihugu bya Buraya bari mu Burundi batangaje ko igihe cyo gusubira gucisha muri leta ifashanyo ihabwa Burundi kitaragera. Mu kiganiro rero tuzaba turi kumwe na abategetsi binaribonye mu vyerekeye imigendanire kugira batubwire mu majambo umuntu asanzwe atanonosoye ivyerekeye inzego za ONU hamwe n'imigendanire y'amakungu ashobora gutegera kanumva isiguro y'ico kibanza n'iyo ngingo yishira hamwe rya Buraya. Turi kumwe na ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye kabarero hari ambassadeur Ndaruzaniye yarigeze guserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu. Imbere yaho yarabaye umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho mu Burundi yaranaranguye n'ayandi mabanga mu ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO. Mwiriwe neza ambassadeur Ndaruzaniye.
Amahoro neza.
Murakomeye ngaho?
Kuriye turakomeye namwe ngira murakomeye.
Turaho.
Murakoze.
Yego ni vyiza cyane rwose. Turaba turi kumwe kandi na ambassadeur Edouard Bizimana aracafatiwe gatoyi ariko mukanya nawe nyene azoba ahari ariko mukurindira turashobora kuba turatangura na ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye. Nkuko rero twabivuze inyuma y'imyaka 25 Burundi bwagiye bwatorwa mu kibanza cha vice president ikiringo kigira 77 cy'ibikorwa by'inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu. Ambasaderi wa Serukiro Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu Zefirin Maniratunga yaranditse ubutumwa kuri Twitter agira ati ivyo ikeshwa imboneza y'u Burundi nyene icyubahiro General Neva n'ingingo yafashe kubera ingingo yafashe ugufata inzira yo kumenyekanisha imigambi itomoye ya politike Burundi ubandanya kurangura aho kwama buriko burisigura ye cyose bwambitswe ibara. Yavuze ati ndashimiye ibihugu byose n'abategetsi babiserukiye hamwe n'ubumwe bwa Afrika bashigikiye Burundi mu twigoro twabo twacu kuronka icyo kibanza. Imbere rero ambassadeur Ndaruzaniye imbere yuko mugira cyo muvuze kuri aya majambo yashikirijwe na ambassadeur aserukira Burundi muri ONU ico kibanza Burundi bwaronse haheze imyaka 25 ni kibanza kabuki eka amabanga umutegetsi azoba arangura aya mabanga azoba ajejwe na yahe mwarakoze muri ONU mu gihe kirekire mu dusigurire mu majambo make ico kibanza kivuze iki?
Mwarakoze ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bigendera ku mategeko yayo yashinze kuva igishingwa inyuma y'intambara y'isi yose yo muri 2025 abayigize rero ba barafise ibiringo bahana mu nzego zirongoye uwo muhari Uburundi rero kubona bwatowe muri no minsi kuba icegera cy'umukuru w'inama yimirije ya bose nibaza ko ari iteka riteye u Burundi kandi no bishimira ijisho n'ugutwi k'u Burundi muri yone ubu uwo mushinya ntahe yanditse kuri Twitter Imana iratanga defire ni ukuvuga yuko abo bakorana aho bari kumwe babonye ko kumbure u Burundi yo gushikana imbere akaba umukenyera cy'umukuru inama ya bose y'uno mwaka yerekeye ONU n'iteka ryo ku Burundi nibaza yuko kubishyigikira ingene vyatowe nabyo singomba kubijamo cyane kuko nibaba babizi igihe bakadutora uno munsi nibaza ko twobishima nibyo tangure kubishima umuntu gusa bitaratangura ariko igihugu n'ukirongoye nibo bari mbe sinibaza ko tutobyemera ko n'abarundi bose ko bukurikira rero iryo teka dutewe hanyuma bagasaba umushinyantahe azoduserukira yuko yokora uko ashoboye kuri agateka kaje kagume gakomeye kandi kiyongera kubera intererano azaba yashikirije muri iryo bantu
hari abantu ambasaderi ndavuza niye bashobora kwibaza ati imyaka 2025 yari iheze ni myinshi ku bwanyu ibintu byakozwe byotuma icyo cizero kigaruka ni nk'ibi
mu mashyirahamwe yose hari ahantu bahuriye bagatora si 2025 gusa 2025 ni mike abantu bari muri iyo nama ni bihugu 193 barakuranwa rero iyo myaka 2025 simbona neza icyo twabishimikiza ko nuko kumbure tutabishoboye nge wari hondi ndibuka mu 2009 nahabaye intera n'indi wibushika 1999 mu mpera ndibuka itora ryakurikiye ko twahiganywe na Cameroon na Gabon murantunga ku kibanza kuri Afrique Centrale abarundi twasanze dufise abakozi bake ifuza kudohora tugahebera Gabo tugiye inama izo rero birashika kuko n'ubu cyo nagomba gushika ko ubu yatowe umushinga ntahe nibaza ko azokenera gushikirizwa n'abandi kuko azokora umunsi wose n'indwi zose mu nama nshinga mu nama nkuru ya ONU ngira azoba akeneye yuko mubiri we naho inyuma ashigikirwa gusumba bakamufasha bakozi bakeyi bashigikira muri icyo kiringa azoba ariko akora isi yose mu nama nshinga mateka icyo cy'imyaka 2025 rero ntacyo bimaze mbona yuko uno munsi kundi bwatowe bukemera ari iteka kandi yuko uwo mushinga ntahe yatowe na wenyine hari mu izina ryiwe kuko baramubonye kumbure nyine akora neza hamwe na
hanyuma mwebwe mumenyereye ibikorwa by'inama ya ONU nkuru ya ONU amabanga y'umutegetsi ni nkaya he ibintu mubona azorangura muri ico kibanza ca vice president ni nkaya
sihonde ariko ayo mabanga mushatse kuyabona aranditse mu iringanizwa ry'inama ya bose y'uno mwaka mushoboye kuyirondera na jenero yirondera nkayibaha mu nyuma yaboneka uko iri mbyeregereje biranditswe neza akazi akora muri ayo mabanga ntitwebwira rero byiza tubironse twosoma amabanga ashinzwe neza mu mateka ya ONU kuyavuga utayafise imbere yawe nibaza ko nabangira ibitari byo ariko n'amabanga yanditswe ingene akurikiza n'abandi ibyo tushobora kubitora mu kicegeranyo gisigura ngene iyo nama izorongorwa n'ingene izokora
ayo mabanga amara igihe kingana iki
umwaka wose gushika ku yindi nama ikurikira umwaka uzi nicyo cyane nababwiye ko akeneye gushigikirwa mu kazi yahora akora konyine ku Burundi kugira ngo amufashe kumurabira no kumvira nawe kuyihuca Burundi kumbure muzosanga muri onu hari ibindi byo muri Afrika dukora n'ivi Burundi kumbure muri onu azokenera kumbura abashyigikira rero ikikorwa kiwe muri ambasadi we ariko azokora umwanya muremure munama guru ya onizoba irongowe uno mwaka sinzi mu perezida batoye mugabo uno mwaka wose gushika batoye abandi bantu mwaka
mu kiringo cyo mwaka inama nkuru ishyamwe mpuzamakungu ikorana nka kangahe
ikorana iminsi yose ni ukuvuga hari ikibazo kibaye ahantu kigakenera ijambo rya ONU abo bantu baba ari hafi bagahigaongo n'akazi gahambaye cyane n'iteka rihambaye cyane ariko ibanga ryo ribanga inyingata nibaza ko abarundi mu mushyigikira cyane cyane leta ikamushyigikira kugira aza guserukire neza n'ibanga n'ijambo muri uwo mwaka wose azoba ari mu byegera urongoye inama ya bose yabonye umwaka wose
iyo ngingo yafashwe hari n'indi ngingo ikomeye cyane rwose yafashwe n'ibihugu bya Buraya aho batangaje ko imfashanyo y'u Burundi itocishwa muri leta nk'uko byahora bimeze kera bo babarabangiriye ku bwanyu iyo ngingo mwayakiriye gute
bo dapa tubanje bibazo na njya bahereje gukerekeye gutorwa muri ONU ariko ngira ngo no munsi hari icyo kibazo cyane icyo nagomba gushima ariko nicyo nyine ndafite ndakivuga nibaza yuko aho ritanguriye kugira inama n'abaserukira ubumwe bwa Buraya atiye iminsi harabaye amanama menshi ni Buraya ubu rero nama iheruka Bujumbura niyo yavuze yuko uko nabyumvise hakiraga hanze bari bemeye gukora batarakora icyo ngira barakizaho cyanditse uno munsi nabiteguye nari niteguye kuvuga ibyerekeye ONU nibaza yuko rero usangwa hari icyo bababwira barababwiye neza kumbure mu nkaratasi icyo cyashyitswe ko nibaza rero ku Burundi kuko bagiye inama ntibotera agatsinde bovugana bakaraba nitugeze ibintu byoronka umuti kugira imfashanyo ishobore gutembera neza nk'uko yahora nabyo nyine ni ibanga rihambaye leta ikomeza gukurikiza kuko bari mu nama zitwofatira ku byo bavuze mu makuru yashyitse hari ibyanditse bahanye bavuze bati ubu rero n'ikindi cyako kugerageza mu kusurara no munsi rero sino bimva ko ndabifise mugacu bironde naho nibiri kuko biranditse byo bavugana
hari nk'abantu bashaka kwibaza ababihweza bya politiki bashaka kwibaza ati ingingo ya ONU yo guha kibanza cha vice president u Burundi ari ingingo yerekana ko hariho akizero ariko nk'iyo ngingo nayo ya ishyirahamwe rya Buraya ikaba abantu bavuga ko hari ibintu byinshi bikenewe gukorwa izo ngingo zikaba zisa ni ntawuvuga ko zivugurwa zitavuga rumwe mugabo abantu barashaka kwibaza ati ni kuki nka ONU ibona ko ibintu biri kugenda neza mu gihe ishyamba rya Buraya naryo ribona ko ibintu bitameze neza cyane gose biri mu nzira ariko bitarashikaho bifuza
ngenda basabe muri edito turwanya ibintu hari amashyirahamwe abiri ishyirahamwe rya ONU inama y'ibihugu byose byo ku isi izo tangura vuba mu kwicenda niyo uburundi bwatowemo kuba mu byegera by'umukuru w'inama iyo nama mvuye ya ONU iteka ryo rihambaye cyane ntitubivange n'inama y'ibihugu bya Buraya muri ibihugu bya Buraya nk'u Burundi n'ibindi bari mu nama nkuru ya ONU izo rero ntitubivange na gatoyi twagiye tuvuga ibya mbere za ONU uko nibaza n'iteka dukwiye gushyigikira izo nabyo z'ishyirahamwe rya Buraya nabo cyanke leta ya Amerika nabo mu mfashanyo cyanke leta yindi hariho nyinshi mbona zifashanya n'u Burundi nikindi kibazo. Icyo kibazo rero nacyo nyine mu nama bagiye baragira iburaya ni Burundi kiranditse. Kugira ikindi ganiro mu nyuma kishinikije izo vyanditse bemeranyije babwiye ko bitarashika. Ntibisa na gatoyi, nimuvange na gatoyi icyo kibazo n'itogwa ryo muyone. Ko twohuvye Abarundi tubiteranije
ntibijyanye. Nk'uko twari tubivuze mu ntangamarara, twari tubivuze ko ibyo bibazo naho bitandukanye bifise isano, kuko byose bikavyerekeye imigenderanire, eka n'ukuntu agateka kaza muntu kaba kifashe mu Burundi. Nari nabivuze mu ntanga, ariko mwaba mushaka mwifuza ko tuvuga ku byerekeye ingingo yo guhikibanza Burundi cha vice presidence mu nama nkuru ishyiramo impuzamakungu. Turashaka kubandanya kuri icyo kibazo, ariko ibyo bibazo navyo nyine byabijanye. None ikindi kintu mushaka kutubwira cerekeye ukuntu ibyo bihugu bitorwa kugira ngo bije muri ako kanama, ibintu byihwezo cyane cyane n'ibihe, hari nk'agateka kaza muntu koba ari kimwe mu bintu byihwezwa?
No, ngira duhaba tutatutora igagateka kazi na muntu ikogwa mu yindi nama waramuyumvira Geneve. Ibyo ni kibazo gisanzwe inama ya ONU ishinzwe gukurikira nacyo nyine. N'ubu muri iyo nama y'umwaka wose kibazo cy'agateka kazi na muntu kizogaruka imbere y'inama ya bose ya ONU. Agateka ka muntu mu bihugu byinshi atari wacu gusa. Icyo ni kibazo nshinzwe nk'uko nishinzwe umutekano mu isi. Ibyo bibazo byamba bigaruka mu nama ya ONU. Twayivanga rero uno munsi, nibaza yuko ibyo Uburundi bukorana na inama y'Abanyaburayi cyanke ibindi bihugu nabyo nka Amerika, Bushinwa, Urusiya n'ibindi, iyo ni migenderanire yo ku rundi rwego tutovanga na ONU. Icyo nicyo gitandukanye n'abasabye gusa nta simbona neza ngene twovanga isano y'ibyo n'inama bagiranye n'umurwi w'ibihugu wa Buraya wonyine. Ngira twovangura nashinye kubishyira hamwe jewe, nosaba kandi yuko mu bitoa kuko Abarundi batwumviriza bo hava bavyitiranya bikambabazi. Icyo gituma ntagombye kubikurikira gusa
mutubwire mu bintu mwibaza byaba byaratumye ariko inama mpuzamakungu iha Uburundi cyo kibanza inyuma y'imyaka 25 hari ibintu bya bitegezwa kuba byarihwejwe?
No, acyo ntumva. Umurundi kuva mu 1992 bwikukira buri mu nama nkuru nyuma y'ingaruka mwaka ya ONU. Uburundi bwarigeze kuba mukera. Uno munsi rero baratoye Burundi kandi buremera ko busubiramwo kubitegera. Nukuri nibaza ko atangorane mbona mutufise atari gushigikira iryo jambo tugafasha tubishoboye twese Abarundi yuko icyo kibanza cyoteri iteka gusumba Burundi bigenze neza ngene nyafato yacu muri iyo nama.
Murashimikira cyane cyane kugushigikira iyo ngingo. Mubona ku bwanyu yoshigikirwa gute ku giti cy'Umurundi cyanke ku giti cy'abandi bategetse?
Kubishigikira cyane cyane ni kibazo cya Leta y'u Burundi ifise uburyo bw'abantu bayo bakorera muri ONU ngaha muri uwo mwaka wose. Icyo nicyo cya mbere. Ariko nkibaza yuko mu gufasha rero icyo kibazo tukota turavanga ibibazo byose uko bije twobivangura, ariko nibaza iyo teka tukayishyikira twivuye inyuma atantambwe n'izindi ushizemo. Kandi ibibazo bindi biriho by'Abarundi, hari ibindi bibazo binini bikomeye i Burundi biriho, nibaza ko twobivanga n'iri teka ritewe ubu twotuma bikwasekira i Burundi. Iryo jisho n'ugutwi ku Burundi muri ONU atotwa musamaza kugira ashikane ikivi bamushinze muri ONU.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Musinga Mana Samuela, mwiriwe neza? Vuga cha igera iradiyo, muvuge cyane igera telefone. muri hega musengimana
ndiyane kigari muri Rwanda
duga kwijambo kibazo cy'imviro turi kumwe na ambassador Gamaliel Daruzadi yigeze gukora muri ONU yigeze no kumushikiranje jeje winjira mu Burundi turi ko tuvuga ku kibanza cahawe Burundi mu nama nkuru ishyamwe mpuza bakongo vice president yako kanama duga kwijambo kibazo cy'imviro
icyo kibanza rero njye duva u Burundi wenda nimba bara bahaye mu mwanya bwajya bigirijambo bwagira icyo nabwo bwavugira ibindi bihugu muri Afurika y'Iburasirazuba buryo usanga niba bafitemo umwanya nayo ushobora kubagirira umumaro bityo ugasanga batarimo nk'indorerezi bari aho ngaho gusa ijambo bashobora kuvuga rishobora kugira icyo rihindura ku mitegekere y'ubutegetsi muri Afurika se cyangwa no mu gihugu rwagati ndetse no mu karere igihugu giherereyemo.
Murakoze musenga mana reka duhe ijambo ubundi munywa wanyu radio ijwi ry'Amerika Bizimana Janvier hanyuma mu nyuma yiwe turamuha ijambo ambasade agire icavuze ku byo azaba bashikije.
Musanzwe jewe numvirije ukuntu umutumire yabivuze yavuze turabye ikibanza ubundi bufise muri ibibazo cyiza cyane kandi dukesha warongoye igihugu kandi tukajya turabafite ukuntu bakishe bavuga bati abasirikare imiyoborere bati ifashanyo ubundi nizo zose gucishwa rero yaje kudushishwa muri leta rero yane bavuga hari ikibazo gusa kugira ngo bagikosore hanyuma ifashanyo ishobore kuva ishike direkitema muri leta ama ikindi nacyo icyo ni ikibanza ubundi bufite cyane muri ONU ni ikibazo cyiza cyane ku buryo uwo ari we wese ashobora kumva yuko ubundi buhagarariwe nyuma ubwo ari ibintu bishika gake mu batumva nyuma y'imyaka 25 ubundi dushobora gushikirwa rero ibyo ni gukereza cyane cyane abagiye bya diplomasi cyane cyane biduhereye ku ndongozi z'igihugu kwenye kwa prezida atrongo yuhuri acha wana nyerero acha nishane tezi mbiri vya katika kazi na mungu kugira ngo uyumuaka tutugie mwuri oni na atwe uzu uere ofisi aho uzu shikani kwenye hile wana yaji kukura
Murakoze Bizimana Janvier ambasadori Gamaliel Ndaruzadi Musengamana yagize ati icyo kibanza ari ikintu gishobora gufasha akarere ko mu buseruko bwa Afrika akarere ko mu biyaga binini hariya mu bihugu byacu
jewe nibaza yuko nabyo ntabonye amateko yose y'uno mwaka mugabo arafise akarere aserukira muri iyo nama kera niba yari Afrique centrale nsepa sinibaza yuko aserukira ayase gusa icyo rero nibaza yuko Afrika ahiri hariyo sinzi ko bangana abari mu nama nkuru mugaba muri conseil technique ni batatu icyo rero azoba aserukiye iyo ntara yamutumye donc ni kintu rero gikomeye nababwiye ikibazo na gatoyi n'iteka riteye u Burundi nagomba gusubira kubivuga ko leta yoteka yogerageza ko turite datwe uwabaserukiye ashika ku ngingo neza mu byo ariko arakora mu bandi bakorana kumbura umwaka uheze bagasezera bashingirwa bose kandi azi ko abishobora uko yafite n'ahatogwa hajya niwe mukabo ni igihugu cyose rero kandi iyo teka ukuru w'igihugu ariho nibyo ibyo rero nibaza yuko ariko gihambaye cyane kuko kuvanye n'ibibazo bito bito bisanzwe biriho nabyo nyene mu biro vyiwe New York bateza kubandanya bakora cyo tuba ndavuze yuko kumbura iyo ronda abahemushikira gusumba kugira ngo ntagire ibimurogoya mukazi inyuma kandi ari imbere aduserukira mu isi yose
mwavuze ko bihambaye cyane ko se ko leta y'u Burundi ishyigikira uyu mutegetsi yazohari ijyo no gisanzwe leta kuko ico kibanza ni kibanza cha leta y'u Burundi mu majambo atomoye nka leta y'ukora iki kugira ngo userukiye ubiserukira muri ico kibanza nawe nyine yumve ko tewe intege
no leta sohuriya ngo iserukira byumve leta no kugira ijambo ryayo muri onu rikumirite imbere uwo muntu amuserukira gusa Burundi kuno mwaka buteye iryo teka ndabuze mu gifaransa il faut honorer la confiance baronse iyo gituma leta ihambaye muri iyi ne handi sukubera we leta ishyigikira we no leta ishyigikira yo nyine ayo mabanga yaronse mu nama y'isi yose sibyo abaserukira wenyine urya baserukira vuga ibya leta kumure akayibera ijisho ati uno munsi dukeneye ibi n'ibi n'ibi akabironka ko inyisho n'ingoga icyo yo nicyo nibaza ni leta yose y'u Burundi igiyemo siwe wenyine haba na gatoyi ni leta rero irimo kuba ikegera umurongozi w'inama ya onu yose yo ku isi muri uwo mwaka ukurikira ni ibintu binini cyane bya leta urya ntiwayihagarariye gusa sinizoshyigikira wenyine izo bayishyigikiye nayo ku bibazo azobabwira bashyitsemo ko yoronka inyishu kare kugira babone ko abari kumaserukira bishu ibibazo babasabye munyine icyo nicyo nemeza ni iteka ry'u Burundi Uburundi rero n'abarundi twoyihagarariye gusa bishyigikiye twese
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Albert niyo nizigi mwiriwe neza muri hega Albert
turi Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku kibanza gihambaye cyane rwose Burundi bwaronse cha vice presidence inama nkuru ishyiramo mpuzamakungu duga ku ijambo ikibazo icyumviro turi kumwe n'ambasaderi Gamaliel Ndaruzani
ikibazo cyane nashikiriza kizani cyo kibanza ni uko abo bagiye guserukira igihugu cy'u Burundi boserukira bagaragarira inyungu z'abanyagihugu b'abarundi kugira ngo nacyo kibanza twarose kugira ngo ishobore ku kibyaza umusaruro bijyanye n'abantu bagiye kuduserukira kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyacu gishobore gutera imbere mu bijyanye n'ibyo by'iterambere kuko dusanze igihugu cyacu gisanzwe kiri hasi ubwo n'ibyegeranyo bimwe bivuga yuko igihugu cy'u Burundi gishobora kiri mu bijyanye n'iterambere ku munyagihugu
murakoze abe duga ku jambo murafite ikibazo murakoze reka duhe n'ijambo kandi wundi bunywanyi Obed muheje gushikiriza icyumviro cyanyu reka duhe ijambo Obed Ndayisaba mwiriwe neza nibaza ko Obed muratwumva ndumva telefone yiwe atariko arayitaba reka tugaruke kuri ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye mu kwiheza kandi ayo mabanga iyo mutegetsi mushasha aronse ika amabanga yo kurongora ika amabanga ya vice president mu kanama gakuru kishyiramo mpuzamakungu mwarakoze muri yone igihe kirekire nk'akanama canke ika impanuro mu tekerera nk'abantu bagiye kurangura ayo mabanga ni nk'aya ijyanze murayizi cyane rwose
ibyo ni ibintu byoroshe kuko amategeko yose y'iyo nama aranditse nayo babwiye sinayasomye uno munsi kandi bose barashobora kuyasoma ingene amanama agenda nicyo gihambaye icyo rero mushinzwe wese aseruke Burundi yasonivo mbonumenga arabishobora ibyo nta na gatoyi sinokeka na gatoyi hari kibazo afise azokibaza leta ingene nakishura mugabo nibaza yuko cyane cyane azo bashinzwe amategeko y'iyo nama igena igenda n'ingene akorana n'ibihugu byose 193 birimo nibaza ko ari ibintu so vuga tudashaho byanditse nico gituma naretse kubivuga mu kindi kiganiro mu nyuma nibatangura twaronse ingene amategeko y'ingene nabizogenda nashobora kubabwira icyo nzoba nibaza mugabo uno munsi nohava ntanga ababishinzwe kubishyikiriza amategeko y'ingene nabizobigenda muri uno mwaka twimirire
Dika dosuye duhi jambo Obed ndabona yagarutse ku murongo Obed ndayisaba mwiriwe neza
Ndiyo cyane
muri higa Obed ndayisaba
Sabge
muri hehe
turi mu Burundi mu ntara ya Bubanza
Yego murafite ikibazo bwatse icyumviro
Je ngomba kuvuga kuri iki kibazo cyerekeye aha ibihugu bya Buraya usanga ariko biratanga ifashanyo ariko ugasanga ariko bicisha mu mashyirahamwe kanaka rero ikibazo nibaza nk'umwenegihugu ndagira nti mbega ni kabuki iyo mfashanyo bacicisha muri leta mbega hari uwakunda umwana gusumbya umubyeyi yamubyaye rero by'ukuri ibihugu bya Buraya birakwiye kuraba ukungene byohinyanyura kumbure iyo mfashanyo igaca muri leta hanyuma leta ikamenya imbere ikoresha ibyo bintu kuko bo baza batanga intumbero kanaka ariko leta nayo yacu irasinye niba yaratanze ibintu kungene byogenda birakurikirana
murakoze Obed ndayisaba umushyantahe ndabuzani yavuze ko icyo kibazo atari yakiteguye cyane rwose ariko kubera ubumenyi bwiwe mu byerekeye imigenderanire yogira icyo akivuze ko icyo tuzi cyo nuko n'umushyikiranganji u Burundi ajejwe imigenderanire yavuze ko u Burundi bukiri butoyi cyane bukiri mu nzira butara tsimbataza cyane rwose ivyerekeye demokrasi ariko nashaka mugire icyo muvuze kuri icyo cyumviro umushyira ntahe Obed ndayisaba ashikirije ambasaderi ndaruzani
ari kibazo gihambaye muri kigali ibyo bintu birambitse bashyikirije uko byanditse inibaziro yuko two kwibarira ibyo bandikiraniye tutabifite dushobora kucishura igihe tubonye amanama yose yakurikiye abaye uno mwaka uheze kandi byagenze neza ku Burundi buca inama amakunguro yashimye ku Burundi bwuguruye bugahura n'abandi bafashanya ni ukuvuga yari inzira nziza amakunguro yashyigikiye uno munsi rero ntitwobivanga n'ibitora kuko twavuze ivyanditse bandikiraniye no mu ndwi iheze baravuganye barababwira izo babona bari baroreye ko biba byarakoze ntibikogwe icyo rero uno munsi ngira ngo sinakiteguriye nibyo igihe mwoshaka karabyanditse two bigarukako mugaragara ntitubivange n'ibiteka rindi twatewe muri onu ibaryo dushimikirako ko boshyikira uwo Murundi mukuru azoduserukira muri iyo nama ya onu ku izina ry'Uburundi ku izina ryabo basangiye akarere nibaza ko ari iteka twatewe n'abarundi twoshingira kuri icyo uno munsi ntitutuvange ibibazo hari ibibazo n'iteka uno munsi ubyumva ushatse nta kibazo kirimo n'iteka twatewe turiye kubivanga n'ibibazo bitararonishwa
ibibazo bihambaye cyane rwose ibibazo bitararonka inyishu ariko nk'abahinga cyane cyane abantu banonosoye ibyereka imigenderanire n'icyo kibazo naho kitandukanye n'ikibazo cy'icyo kibanza umutetsi w'u Burundi yaronse hari ibintu muri rusange kenshi na kenshi nk'ayo mashyirahamwe usanga asaba ariko naho tutagiye kuraba ibyo bandikiraniye muri rusange ikintu muvuga ibintu byama bisabwa nk'ibihe ambasaderi ndaruzane
bidushobora kugira inama y'umushikiranganji n'abambasaderi ba yuropeni bose batuvuge muri rusange kuko biranditse nibyo ndababwira duhabwa rero dusanga twihenze kuko umuntu w'ububanza ntabigera abona ibyo banditse najewe nzi kubisoma sindabisoma nibaza ko twobivanga n'ubu nyine ndasubiriye ntitubivange n'iriteka ikibazo iteka twaruze ikibazo muri yohe n'iteka ntitubivange n'ibi icyo kibazo mushatse gitegure ku nama ikurikira turonde ibyanditse tuvugire ku byanditse abarundi barahimbarwa no kuvugira kunguru bumvise no kumbuga hari bitavugwa gutyo bivugwa byanditse aho biri byanditse basabye nibi ibyo biriho ko tutabizi no munsi rero tituvanga iryo teka
iryo teka n'iteka rikomeye kuko mwabivuze ariko kugira ngo rishike ko hariho ibintu abategetsi aba bo muri ONU haba ibihugu bicudise n'u Burundi haba ibihugu byo mu ntara bashimikiye ko kugira ngo bahe Burundi cyo kibanza mu majambo make kandi ndasubiye ko agaruka ko mutubwire ibintu kenshi na kenshi usanga bifatigwa ko
Burundi ingingo yarafashwe bwaratowe bari kuganira ibyo teko rizogenda nayo kugenya igituma batoye uwo muntu bagize gute Burundi n'ibindi bihugu bya 193 n'uburenganzira bwabo gutorwa cyakane mu kurongora iyo nama niko byagenze mu mwaka twatowe Abarundi batowe simboni gituma twoza kurondera ingene itora ryagenze tubona ingene ryabaye ko nta kibazo kirimo ko amakugu yabyemeje yose dukoma amashyi ko ari iteka simboni ikibazo rero kigoye muri ivyo nimwe shatse tugaruke mu nyuma turavye amateka ngene inama igenda n'ingene mukuru wacu aduserukira aho twobivuga dufatiye ku byanditse naho nyene atavyo twibariye yaniho ho nyene tusamaza Abarundi kuri ivyo ukareka uko amateka bivuga bigakurikizwa ndagwanda bibasabe n'ubu ko ivyo bintu tubivanga cyane cyane n'izinziro by'umuntu asabye ijambo agashingira kuri iki atagira neza izanditse mu biriho muri kiganiro rero nibaza ko kuri Wadu Amerika umugerageza ukaba twateguye ibyanditse kugira ngo tushingira ko dushingiye ku byo twiyumvira cyangwa twumvise mu ibarabara ibyo rero nibaza ko ari ikintu gihambaye urambabarira cyane kuri ibyo uno munsi sivuga kubivuga ko ibyo bintu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanye kumviriza radio hejuru y'Amerika isamyanira i Washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda turi kumwe na Habimana Fabrice muriwe neza
mwaramutseho
muraho murakomeye
ego ego ndi hano i Kigali aho mu karere ka Gasabo ndanze gushimira uwo mutumire mwadutumiriye kuri iki kiganiro mwamaze kudutangariza kandi turabishimiye
murakoze cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
mfite ibibazo bitatu nshaka kumubaza ariko nanone akaba ari byo nshaka no kugira ngo nsa nkaho naza gushyigikira ku byo yavuze nama ni mama za kwageza ni kifu icya mbere nagira ngo muhi kaze kandi mushimire kuba Burundi maze gutera intambwe kuba bugeze ku rwego rwo kuba bugiye kuduhagararira nka Afrika mu muryango w'abibumbye UN ikintu cyo cyambere tubanze gushimira ese byibuze niba atari ibanga nagira ngo mwibarize ese byibuze ubyiteguye kudufasha iki n'urubyiruko inombero yabo ni iyihe kugira ngo umuryango w'abibumbye ubone ko urubyiruko rufite ikibazo cy'ubushomeri muri Afurika nubwo nabone ko hari ibibazo bimwe ariko wanga ko batumubaza avuga ngo turimo turavanga ibiganiro ariko ni ngombwa ko twabaza ikibazo kiri ku mutima nk'urubyiruko akenshi niko tuba dukurikije ibiganiro kandi tukeneye kuba twabaza ntabo binugutse ikindi cya kabiri nkaba nagira ngo mwisabire kudukorera ubuvugizi muri UN bivuze aho agiye kwicara kuri ya ntebe ya vice perezida y'umuryango w'abibumbye ntabwo agiye ku izina ry'Uburundi gusa ahubwo agiye ku izina rya Afurika yumve ko agiye guhagararira Uburundi cyangwa se agiye guhagararira umuryango wiwe gusa ahubwo ari igihugu ari isi yose cyangwa Afurika akarere ka Afurika tukaba twamusabaga ko mu bintu bya mbere bajya bashyira imbere ari ukuntu bashakisha uburyo hakorwa inyigo y'umutekano wa Afurika harimo gusinsura imitwe y'iterabwoba ndetse n'ubwicanyi bwa hato na hato bubera muri Afurika cyane cyane murabona nka biriya bibazo biri kubera muri ibyo bihugu bya Congo ibyo biragaragara neza ko nubwo dufiteyo ingabo hariyo ingabo za UN ziriya za ONU ariko bigaragara neza ko zirebera ko nta kintu zikora ariko nyamara twebwe nk'aba nk'abanyafrika ingabo zacu iyo zigeze zikora akazi ariko bo ukabona hari ibintu bisa no kurebera aba twasabaga ko hari ikintu bagishyira imbere mu mutekano wa Afurika kugira ngo ibyo bintu bigeze bizajye ku murongo ikindi tukaba twasabaga ko hazajya uburinganire ikindi nanone nemeye ko navuga ko nanjye ndi mushyikire kuko mwari ndi mutumire mwe mwatumye ko muri byatumire turi bumaze ku kibazo cy'inkunga z'u Burundi zitarakomorerwa ariko yagumye kuvuga ko atiteze kugisubiza niba ntibeshye ariko byibuze yari ngombwa ko n'imiryango mpuzamahanga itajya ifatirana Afurika ngo badufitishe izo nkunga ahubwo cyo nagira inama ku Burundi ndetse n'abandi bayobozi bakoresha bakorana n'iyo miryango y'abibumbye izo nkunga kuba bashishikariza abaturage babo gukora bakiteza imbere ntibakurikize kuko imiryango mpuzamahanga izabahaye amafaranga kuko n'undi amafaranga yabaye yabahaye arongera bakogera agasubira iwabo ntacyamariye bya bihugu bya Afurika
yego
none ikindi none ikibazo nshaka kukutura wowe nk'umunyamakuru
yego
nagira ngo muze kumpuza na uriya munyamakuru ukora ikiganiro agasore twaburanye kuko nanjye hari ikibazo nshaka gutangaho cyangwa gushakisha umuryango nabuze muri 1994
nibi ubwo butumwa tuzobushikana mu cyane hahita ubwo butumwa bwawe tuzobushikana reka turabe ko ambassadeur andaruzaniye
ugi mukaba mwaza kumumera nimero yange ya telefone
ni zingahe
akaba yaza kumpa akaba yaza kumpamagara
ni zingahe
pardo
iyi nimero zawe
078 58 352 320.
Ni vyiza cyane ngo se ubutumwa buzoshika reka tugarukire kuri ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye
nkaba nshimiye uwo visiperezida ugiye kuduhagarara kandi tukaba tuzaduhagarara neza kandi natwe nk'abanyafurika tumuri inyuma Imana imuhe umugisha mu byo azakora byose
murakoze reka ibibazo mushyira na Habimana Fabrice yashikirije turabe ko ambassadeur yo bica hirya no hino naho mu bisanzwe ayo mabanga atari guhe kandi bimwe mu bibazo byabajijwe mbona kumwe ngo ntashobora kubyishura cyane cyane mushyira na Fabrice aravuga ikibazo cy'urwaruka eka ubushomeri cyane cyane uwo mutegetsi agiye guserukira Burundi agaserukira nk'uko yabivuze intara ya Afurika yose yo kora uruhara uruhe kugira ngo icyo kibazo kije habona yavuze kandi n'ivyereke mutekano muri Afurika ingwano muri Congo inteko zo muri Afurika zikora akazi keza ibibazo byashikirijwe n'umushyira ntahe Fabrice Habimana mu bivuga ko iki ambassadeur Ndaruzoni
nagiye nshimira umushyira ntahe arategera neza ibyo bakora muri uyu munsi uno munsi nuko ntafise urutonde rw'ibibazo byose bazokora umwaka wose ariko byose yavuze byerekeye urubyiruko n'urwaruka mu Kirundi byerekeye umutekano muri Afurika byerekeye ibibazo by'akarere burimwo n'ibibazo bya Congo nyene ibibazo byerekeye umutekano wose wa Afurika ibyo bibazo biri muri mu rutonde bita agenda to l'Assemblée Générale de l'ONU birimwo sinzi aho biri n'umunsi n'itariki mugabo ibyo bibazo byama bigoboka ingaruka mwaka byose inama nkuru ya ONU irabyihweza nagira ndamusabe yuko yotekereza gusa niko aronka agenda yose ibyo bibazo byose n'izi nama yihweza ntagira ubwoba ibyo bibazo nubivuga ntasekeranya ko bizohoza muri iyo nama igihe kumbure agenda twayironde yabonetse tugaruke tubivugane mugombe ni kuri nagenda byemeze ko ibyo bintu inama nkuru biraba nicyo nagomba gushima rero rure agenda ko tuyironka agenda no kuvuga urutonde rw'ibibazo bizokwihwezwa n'inama nkuru ya ONU y'uno mwaka utangura mu kwicenda
muri kamura bandanya kumviza iradio hijwi ya Amerika turi kumwe na Manirambona ubundi munywa nyu radio hijwi ya Amerika miriwe neza
miriwe
muri hega Manirambona
tere mutwe cyo kimabaga
duga ku jambo kibazo cy'imbiro turi ko tuvuga ku kibanza cahawe Burundi cha vice presidence mu nama nkuru ishyamwe mpuza makungu duga ku jambo kibazo cy'imvuro turi kumwe n'umutumire ambassadeur Gamaliel Ndaruzani.
Yego nagomba kwa hiyo kibazo kwa kibazo cha hawe Burundi muri honi akarusho Burundi buzakura nyine kaza bakangana muranyumva
eh turakumva
nabadijuti kwa kibando cha kabiri kicheje kimukuru wawo ni mu Burundi twahawe akarusho abanyagihugu b'abarundi bazohakura uko bazo bakangana
murakoze mana irambo ndareka duhe ako kabazo kawe ambasadere duga ku ijambo
allo ariko niki niki kibazo cyo kuma ari mwanya ko mwakire ngaho gutwe nga aba kumbi ntabwo bije amerika ntabwo bijumva neza ku radio
yego
bagomba kujyanye na kiya kibazo mwanditse kare mu ntangamara ramuvuga yuko kubijyanye n'ajya mahera n'abyo bintu byavuye kuri niyo RVN yakuye ku Burundi mugabo ikavuga ajya ariko Burundi budashobora kugira ukura ko niyo RVN ashobora kunyuza amafaranga yifashanye ku makonti ya leta y'u Burundi igakoresha imigambi leta yakoresha azonyura inkeka mu mashyirahamwe niko mura kigera cyo ngiye mugo nacyo nakibonye mu byumwe mwanditse kare mbere yuko ntandi zimeme
yego me reka tuguhinyisha ku kibazo cha mbere reka tugihe ambassadeur Gamaliel Ndaruzani ikibazo chawe cha mbere
ndashimye
cyane akarusho
ndashimye cyane aho karusho mukuze mu kirundi iyo umuntu yahora atarashika mu bashinga ntahe atowe washinga ntahe gusa iteka rihambaye ubu rero u Burundi buri mu kibanza buserukira igice kitari gito cya Afrika muri uyu murimo wo kurongora inama nkuru ya ONU akarusho dufise rero ni iryo teka ritewe abarundi bose n'umukuru w'igihugu wabo n'uyu waserukira ngaha na karusho gahambaye nico gituma dusaba kumushigikira uwo mushinga ntahe yatowemo nuko uwo mufasha kugira ntihagire ikimugora kugira atunganye n'iryo banga yashinze ku izina ry'u Burundi bwose ku izina ry'umukuru w'igihugu ku izina rya leta y'u Burundi niteka rihambaye cyane na karusho gahambaye cyane ku Barundi n'icubahiro mbere Burundi hari amanama yandi amwe ziteka kumbureta urarikunda kuba rinini ariko uno munsi ko ari mushinga ntahe amubandi barongora inama nkuru ya ONU nukuri nibaza ku bwanje niteka rihambaye ariko namirego bagutangura najya Abarundi baryumve rero kurabe ku izina ry'u Burundi rizogenda ritera imbere kubera icyo kibanza umushinga ntahe yaronse uno munsi ingene azokwigenza ingene azofasha agashyiramo ijambo gituma ibibazo biriko birigwa bitora inyishu nico gituma abarundi bose kumbure uko nagomba gusaba kuko turimwo muri uri twese yuko boshigikira icyo gikorwa ni teka rero sinzi ko nyashobora kuba amajambo arenzaho y'abarundi bose hari akiyinata mirongo ibiri n'itanu tutajamwo n'uno munsi turinjiye hari ibihugu byinshi byahora bijamo ntidushikemwo uno munsi rero ko twatowe bajya badutoye hari icyo batwizigiyemwo nivyo rero ngomba gushima ngomba gusaba abarundi bose gushima
ni byiza cyane rwose reka duhe n'ijambo kandi umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Frank Habonimana mwiriwe neza muri hega Franka
n'ibyo n'ibanda vuga agese cyange
yego
aba na gambushima ikiranze Burundi zaronse muri onu takabiri ndabashika mutifuzo cyange n'ifashanye zitoshika zitoshoka zija kuri ku makonti ya leta kuri kanije ubyaze fasha Burundi yani fayo ko zobananye ko nyene zofashanye zikaza zishikira abarundi bwaba cyane zirakora ibikorwa z'iterambere z'ibusha ku makonti ya leta bakoze sifuzo
murakoze ku byimviro mu kigije Frank Bonimana tugarutse kuri mwebwe ambassadeur ndaruzaniye mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose kuntu izina ry'u Burundi ryogenda ryatera imbere mu majambo atomoye hokorwa iki kugira ngo bashikirijwe ayo mabanga batume iyo zina ry'u Burundi riguma ritera imbere
igizo kugwa n'ibyo nyene batowe kuko ari byakoze kumbure ibyo nizo byokogwa rero jewe uno munsi naguze iteka mbonye dushinzwe nuko baturavye baravye umushinga ntahariyo bagasanga arabishobora hari byakozwe rero ntazi kumbure ibyo rero bize nambako dushima ntange kamfise umuntu atowe ngo aseruke ubwo Burundi muri iyo nama nuko ndazi ko azokora uko ashoboye kubiya ntatekereza Burundi ntankeka mbise umufashe rero ko icyabarije ko bamuterera i Burundi akironka muri leta n'ingoga akeneye impanuro asabye umuntu akazironka mugabo iryo teka ryaje mbona ikindi twororera atari uko tworaba tubakurikira ngene inama igenda kumbure hari abazoba bavuye i Burundi baje muri iyo nama ngaha bazomufasha nabo nyene gushyigikira icyo ariko arakora kuko u Burundi buzaba buri muri iyo nama hari abazoba delegasiyoni intumwa za leta iza muri iyo nama sinzi ikiringo bazoza bazomushyigikira nabo nyene kugira abantu bumve ko ijambo ryiwe rishyigikiwe nabo baje muri iyo nama njyewe nibaza yuko bisanzwe byanditse ibyo dukora ni ukubyitegurira gusa abazoba baje guserukira u Burundi sinzi aho rugero rugera ari aho kumbuye n'umukuru w'ibibazo barimwo nibaza yuko ivyo bitegurwa neza kugira ngo babone ko umushinga ntashyigikiwe kandi bashigikiye ijambo rimwe nibyo nagomba kuvuga naye ahandi biranditse byose ntaco mbona kindi noshyiramwo ngira ngo tubitegurira abaterera baterere ayo maderegatazo bayaze ariko nibaza ko cyane cyane leta y'aho n'ikibanza gihambaye cyane rwose kugira kirangwe neza
muri kamurabandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Andwayo Tarsisa muriwe neza muratwumva Andwayo Tarsisa reka duhe ijambo Nyandwi Abdul undi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika muri aho Abdul Nyandwi Abdul muratwumva Nyandwi Abdul reka turamugara kwa ko mukanya reka tugaruke kuri mwebwe ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye umu tegetsi ambassadeur aserukira Burundi muri ONU muri mu ijambo yashikirije kuri Twitter yavuze ko ivyatumye Burundi buronka n'ico kibanza ruko bwahinduye ukuntu bwahora bukora bugatangura gusigura imigambi leta y'u Burundi irangura aho kurindira kugira ngo ibirego bishike buse n'ubuja kwisigura murabona ko iyo strategie eka uyu mugambi mushasha batanguye ariwo ushobora gutuma kuba waratumye u Burundi busubira kuronka izina ryiza
bo wewe ndi bukakera warize kumbaza mukuru wa gitogwa na kwishyo ni turabe izakora turabe zo kuyumvira mu minsi heze mwarabonye nivyo kandi singeka ko habaye ibiganiro gusumba n'abaserukira makungu benshi izo byaranditswe bati u Burundi buruguru ya marembo byaranditswe mwarayibonye na mwebwe icyo kintu ca tunguruya ibyo biganiro Uburundi ugasubira kuvugana n'amakungu yose byarafashije kumbure kugira bitorwe kumbure ariko byarabaye nicyo gituma rero iyo ngendo y'ukugurura kuvugana n'amakungu iminsi yose iyo leta yoguma ibiteza imbere nicyo gituma nibaza yuko bibagize bati uwo mushinga ntaha turongo ino munsi uko yabivuze kandi yabuze byo ni kintu gihambaye rero tuguma dushimikira ko kuko tubonye ko bagifatiye ko tubandanye kugurura Burundi ku makungu ibyo rero ntibasha yuko leta yose yifuza izina ryiza makungu igira ibyo rero nabyo ni jewe ntushima ibyo yavuze ijambo yavuze ngasaba cyane cyane ko bibandanya no mu bindi bibazo byose yuko bo kugurira amakungu bakavugana ntiturinde ibirego gusa ibirego nabyo mugabo byamaho kuko udakora ntacu ngo ntakosha ibyo birego rero nabyo niyo bije bakabyihweza mu mutekano nk'uko amateka bari kurira kubigira mu nama n'ingingo imboni icotera ubwoba ko bari Burundi serisi serisi zo kubikora icyo rero nibaza yuko yabeshe na gatoyi ariho igituma babatoye ndakizi neza uno munsi mugabo nuko kumbure bavuganye gusumba uko byahora n'amakungu hose
umushinga ntahe Habimana Fabrice yahamagaye mu Rwanda yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'umutekano muri Afurika mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini akaba yavuze eka umutekano muke uri mu seruko bwa Congo akaba yabaje kandi n'ikintu icyo kibanza umutekano wari muri icyo kibanza ashobora gufasha mu vyerekeye umutekano muke muri ako karere muri baza ko ivyo ari ibintu amabanga yiwe ashobora gutuma icyo kibazo kija habona kurusha
ibibazo by'iwacu gusa si ibibazo bya Congo gusa neza n'ahandi ni ibibazo byose by'umutekano muri Afurika icyo ni ikibazo gihambaye cyane muri iyo nama icyo nacyo ni kibibunza muri iyo nama ntange kiriho n'ibindi ku isi by'ahandi batagira umutekano bivuga kuko ubishinzwe umutekano ku isi ibyo haba rero onu bizose bitacije icyo kibazo ndetse byari kukitegurira inyishwogiha kugira amahoro aguma abungabunga ku isi icyo bisaba nuko ibibazo byose biriho byoronka umuti mu nama n'ingingo bidaciye mu ngimba nibyo onu yifuza nibyo nibaza yuko abaze baserukiye ibihugu byabo ngaha muri iyo nama n'ibihugu biba byaserukiwe bufasha muri iyo nzira yuko ibibazo byose biza tutoyegwa inyishu mu mahoro nicyo birondera nicyo n'abarundi bose barondera iwacu nicyo n'abanyekongo barondera cyangwa abahandi bose bifuza icyo kigoye ni ingene baje inama n'ingingo ngo babishyikiko ibyo nabyo ni ibibazo bizoze ntanjye kandi azi ko birimo izi iwacu gusa rero n'amahoro ku isi ahandi ibindi bibazo ku isi bizoza muri iyo nama noneho urumva n'umukuru aseruke Burundi ngaha muri onu azuba ari muri izo bibazo byose nk'abandi arongoye inama hamwe n'abandi yose umwaka wose ibyo rero ntitwaronka cya kibazo nababwira rwa rutonde rw'inzigwa muzosanga birimwo tuzobigaruka ko mushatse igihe turonse agenda yose iyo nama
mu gusozera ambasaderi ndabuzanye nashaka mu gire ico mu byinka abandi bategetse bose baba bakora muri yo ni baba bakora muri ayo mashirahamwe mpuza makungu cyane cyane akora na Burundi eka cyane cyane ku bategetse ba Burundi impanuro mutanga mwarakoze muri yo ni mu gihe kirekire cyane gose mwarakoze no mu yandi mashami ishyirahamwe mpuza makungu mu kanya gato impanuro mutangazo bari nkizi
nagira kumbure nkosore gato imwavuze kareko nakoreye UNESCO sivyo ni nakoreye onu muri Timor no muri Cote d'Ivoire mu bintu bita kubungabunga amahoro n'umutekano muri peacekeeping ibyo bibazo rero nayimenyereye mugana umusizi tuvuga ico gisata ca onu gishinze umutekano kubungabunga umutekano ro peacekeeping ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyama higaruka ku mwaka uje ibyo biri mu bihugu byose n'iwacu i Congo n'ahandi bizuza muri iyo nama nguko icyo nosaba ni uko abarundi bazoba bakurikira ibyo bibazo bitonda akabikurikira hanyuma icyo onusaba ni ugutorera inyishu y'ibibazo mu nama n'ingingo igerageza ko atantambara zokwaduka kugira batore ikibazo cy'ibintu biteye icyo yo kiragoye naco nyene ziratinda zikaduka mugabe akazironderera inyishu mu ntumbero